uyu munsi ni kwa mwuko muwizi ibiganiro byacu bigiye gutangurwa n'ikiganiro muri isanga ibiganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu byaratanguye kandi biramaze gutunganywa mu ntara zitari nkeza mu Burundi yamara ibindi biganiro bihuza leta y'u Burundi n'abandi banyapolitiki bari hanze y'igihugu ntibiratangura inyuma yaho ahugururiwe inama yari yatumiwemo abegwa n'ikibazo byo mu Burundi yabereye mu gihugu cya Uganda yatunganijwe n'umuhuza perezida Yoweri Museveni w'igihugu cya Uganda isango rikurikira ibiganiro ryari gutangurira yarusha ntiryabaye mu nyuma ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afurika yo mu Seruko yavuye rige na perezida Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania ngo nawe abe umufasha muri ibyo biganiro bihuza Abarundi. Perezida Benjamin Mkapa yari yatumye ko abanyapolitiki b'Abarundi mu biganiro byari gutangura yarusha kwigenekezo rya kabiri ryo ku kwezi kwa gatanu gushika kwigenekezo rya gatandatu yamara ibyo biganiro ntivyabaye vyahavuye vyungururuzwa kandi utumire bwari bwamaze gutangwa. Irindi sango ryashikirijwe n'iryo ibyo biganiro ni tariki 11 y'uku kwezi kwa gatanu. Mbega iryo sango ryoryo rizokubahirizwa. Mbega ikintu gituma ibyo biganiro vyama vyasibijwe n'ikihe? Uyu munsi twatumiye abashingantahe babiri bakurikirana politike mu Burundi hafi cyane gose. Twatumiye umushyanahe Deo Hakizimana yigeze guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2010. Twatumiye kandi na Professor Paul Nkunzimana arongoye umugambwe abakozi kugira ngo badufashe kwihweza ikintu coba gituma ibyo biganiro byo bera mu cyara carusha bidatangura. Mwiriwe neza abashyanahe turi kumwe.
Mwiriwe neza.
Murakomeye ngaho?
Ego turaho.
Kandi bizi neza mugabo hari ubushuhe bwinshi. Ubushuhe bwinshi, iki nibaza ko ririko ryatangura mu Burundi?
Ryaratanguye.
Yego.
Gauri yavanze n'imvura nkirenge.
Mhm. Imvura itaguye ari nyinshi, si ibicane rwose kuko iratuma ibitegwa bimeregwa neza. Kiretse iguye nabi.
Bavuga yuko ibitegwa bimeze neza, hari mugabo baravuga yuko imvura itakwiye, nasinye ibintu bitangaje, sinzi icyo bivuga.
Bo tutarinze kubatevya rero nashaka dutangure tuganire ku byo bibazo byose byerekeye ibiganiro bidahera ibiganiro bidatangura nashaka dutangure ku mushya ntahe Paul Nkunzimana mbega ku bwanyu ibyo biganiro bimaze gusibishwa kenshi bizoteba biba
ego murakoze ego nzo biganiro mo uze yuko imaze gusibishwa kenshi yacho no vuga nuko ngambere hoho twebwe ngambere akoze na demokrasi peze tumu nani izo biganiro tugiye tumenyeshwa n'umunsi n'umwe izo biganiro tuzumva bica ku maradiyo no ku mateleviziyo kandi n'ejo bundi mu kwezi kwa 12 twumva yuko ibiganiro byari Entebbe twebwe bihaze twamenye reka no kuri izo biganiro byari byatwekanijwe itariki zibiri z'ukwa gatanu turimwo navyo bindi ntitwabimenye kuko ntitwatumiwe urumva twebwe ntidushobora kuvuga yuko yuko bizoba cyangwa bitazoba mugabo gusa icyo no kumenyesha ni uko twebwe muri ibyo biganiro ka mugambo yewe n'amategeko kuva mu mwaka w'2008 twebwe nta na rimwe tujya dutumirwa haba igihe Museveni yariwe yarabirongoye haba no muri iki gihe inama yo muri Afurika y'Epfo y'Uburasirazuba yagenye Benjamin Mkapa yuko yaje gufasha Museveni wumva rero ubutumire bw'itariki zibiri twese wa gatanu ntabwo twarose reka n'ubutumire ku nama bikavugwa yuko izo bitariki 11 z'ukwezi wa gatanu turimo reka n'ubutumire nabwo ntabwo turabona wumva rero
ntimuheza
kuko ntabwo tuzi
ntimuheza mukabaza igituma mudatumirwa kandi mufite umugambi
gabira go we mbere w'abazandiko yakoyo yo zose yo twende mo tumenya ico ababigira bari bo tumenya abavi abashinga abazotumirwa n'abana kutuzi
amatwa dusumira
mugabo twebwe turi umugabo uzi n'amategeko ko abona mu Burundi ku bitare 2024 zo kwezi kwa kane umwaka w'2008
amatwa dusumira abanyapolitiki bari batumiye ku gatwe kabo ko kimigambwe barongoye reka tubaze n'umushyira ntahe Deo Hakizimana mwarigize kuba muhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu mu 2010 ibiri ko yaba mu Burundi cyane cyane bijanye n'ibyo biganiro bidatangura mubibona gutembega ibyo biganiro ku bwanyu bimaze gusibishwa kabiri bizoteba bibona umunsi
ahubwo inshingo manda guhimbura igikoha nk'umuntu hagati ya 2020 ni kayo igikiganiro ibiganiro bizana inishu z'amatati y'abantu bashaniranye batarenze gupya gutanga muri yombi bagwana n'igwanisho akarero rero jewe cyane cyane uwashingishije hamwe yitwa Siridi ifite icyari Geneve mugabo turakorera no mu Burundi kuko turasiho antene ya haji kuva mu 2021 rero ni kuri icyo giti jewe numva novuga kuko nibyo numva nishimye cyane gusumbya rero ndakubwire icyo ntangurira ko kuvuga ni uko kwibutsa abarundi yuko ibiganiro iyo bibwirizwa kuba bibwirizwa kuba bifite intumbero yo gukemura ikibazo ndabona ikibazo ni ikihe ibyo biganiro bigomba kurondera ibinyishu jyewe hanze ndababwira yuko ibyo byinshi itadoza ntayidoza kuko barahendana ku kibazo ikibazo cyabaye cyari tumenyereye cyane cyane cyatumye haba ibyo twabonye isanga twabonye mu mwaka uheze sibyo by'ukuri nibaza biza gutorera umuti kuko ikibazo ni kinini kandi kirahani kandi tuhiwe duhihije kandi abahora babihora ubu batanguye kubivuga sinzi ko nubandanya gushika
ingaha mushaka kutubwira icyo kibazo icyo ari cyo ko musa n'abavuga ko ibyo baje kuyaga badashika kuri ku muzi w'icyo kibazo icyo kibazo nyamukuru ni iki
abasomyi b'amakuru cyane cyane bisohokera mu Bufaransa cyane abasoma amakuru cyane cyane ko kuri Facebook n'ahandi ibya bita rezo sosiyo bagize iminsi basoma inkuru ziva muri Vatican hariya kwa Papa François bandika bavuga bati ibyo biganiro bavuga izo negosiasiyo bavuga nta na rimwe zizoshika ku byo twifuza batabanje gutorera umuti ibyo bihugu bitura bipfa muri kajya karere ka Grand Lac bo rero baradoma ko n'urutoki rw'ibihugu bibiri bumvira iby'Ubufaransa bagaca bavuga n'abandi bati rero ibyo bihugu bipfa n'ibindi bihugu handi cyane cyane bituma ibihugu rutura bitavuga ururimi rumwe harya nama Conseil de sécurité muri New York ati ibyo bintu bidatoye umuti abarundi ntacyo bazishika kuko nicyo cya mbere gihagaritse ibintu
reka tubaze na Professor Paul Nkunzibana icyo avuga kuri icyo kibazo mushikirije muvuga ko nkuko mubivuze ufatikano yatangaje ko ibibazo biri mu bihugu rutura bidatoreye umuti ibiganiro vyo mu Burundi ataco vyo shika ko yerekane n'icyo tubiye kubyerekeye abavuga ko abarundi ba ni kibazo bagarutse ko cyane gose bavuga ko bahendana batavuga n'ukuri arico gituma kenshi na kenshi usanga basubiye mu biganiro naho baba babigize haheze imyaka itari mike Professor Paul ivyo mubivuga kwiki
yego murakoze cyane twaza yuko none ho sizo twibaza n'ibyo umuntu wese ashaka kubona aburundi hari ingorane nyinshi zihagaze ku bukene hari ibibazo bihagaze ku bushomeri hariho ibibazo bihagaze ukuntu abandi ngo babayeho nabi cyane bose nk'uko mwese baje kubyumva Burundi nicyo gihugu cya mbere gikenye ku isi igihugu gikenye kuvuga nanyagihugu babakenye rero tukavuga tuti iyo gituma abanyagihugu bakenye si kindi ni uko hari ayo mapolitiki Burundi bushyira mu ngiro amapolitiki yo gushyira abanyemari amatungo y'igihugu ibyo rero bigaca bituma haba ubukene ntangere ibyo bigaca bituma haba ubushomeri bituma haba ingorane haba mu kwivuza haba mu mashuri haba mu byo abanyagihugu bakenera za misi yose hanyuma rero ibyo nabyo bigaca bijyana n'ikibazo gikomeye ibyo byose bica bituma ibintu byo kubura amahoro uba rero nk'uko umuntu wese abizi abibona ntacyo na kimwe gishoboka nta mahoro nta iterambere rimwe rishoboka ata mahoro ariyo nacyo gituma rero tuba dufite ikibazo cya mbere nyamukuru n'amahoro imbere ya byose ikibazo rero nyamukuru rero muri iki gihe turebe uko tubibona ikibazo nyamukuru bwa mbere ni ugutorera inyishu iki kibazo cy'amahoro atariho hanyuma rero tukavuga yuko mu gihe ikibazo nyamukuru ari icyo cyerekeye amahoro ni ikibazo rero cyerekeye abarundi bose iyo bava bakagira atanumwe asigaye nacyo gituma twebwe mu gaba koze na demokrasi bize tubona dufatanyije n'andi banywa n'imigambwe yose tubuye muri igihugu harimo n'abavuye mu madini atandukanye haba abagize amashyirahamwe adafise intumbero yo gufata ubutegetsi ari zo twita sosiyete sivile abantu rero bavuze bati harakenewe yuko ibibazo byose bizerekeye iki gihugu biganirwa na bose na cyane cyane iki kibazo cyerekeye amahoro kuko ata mahoro ariho nta kintu gishoboka
icyo kibazo turakigaruka ko Professor Paul ariko nashaka duhene ijambo abanywanywe
nashaka duhije
ego metraza kugikigaruka ko turabe uburyo bwo kugira ngo ayo mahoro agaruke mu Burundi turafite abanywanywe radio ijwi rya Amerika Emile na Paul reka dutangure ku moshya nta Emile Emile mwiwe neza murafite kibazo murafite cyumviro
ego me mane kuramutsa batumire
ego urakumva
nagira mpere ku ntererano by'ukuri ikibazo cy'ibiganiro mu Burundi kiracyari ingorane kuko ubiravye yaba leta yaba abo batavuga rumwe mu gutegura ibyo biganiro cyangwa buri mu kugomba kubyitaba nta kintu cyanditse bashyira ku rupapuro bavuga ati ikintu kizovamo ibi biganiro reka kizogirire ingaruka nziza abanyagihugu muri make rero ibiganiro iyo biri ko biraba yaba leta baba abanyagihugu bagomba kwerekana yuko menga bizozanira ingaruka nziza abanyagihugu ariko ugiye kubira ugasanga bo nyene bashira imbere inyungu zabo mbo ikindi kintu novuga ni nukungene ibiganiro bitegurwa ngerageje gutanga nk'akarorero leta yonye n'ubwayo iramaze kubivuga kenshi haba mu matangazo cyangwa mu binyamakuru mpuzamakungu iravuga iti jewe sinzigera nitaba ibiganiro mu gihe ibiganiro biduba byatumiwemo umurunani bwishyize hamwe wita Senared leta uruma mu bisanzwe yaramaze gutanga ayihagaze inzi rero ikintu nubazaho batumire eske nagira amaze mbega hamwe nk'umuhuza ariko ategura ibyo biganiro yoba yarafashe ingingo yo gutumira Senared agatumira ijya migwi yindi yose itemera iki kiringo cya gatatu ari nacyo cyimbarutso cy'ingorane ziri mu Burundi mbega abo batumire bamumuco ingingo zokurikira ko mbona ibiganiro byama byasubitswe kenshi
murakoze Emile reka dufate n'ikindi kibazo cya Paul hanyuma dusaba abashinga ntahe bayabyishuye rimwe Paul mwiriwe neza Paul muratwumva Paul nibaza ko afite ingorane reka tuje kumushinga ntahe Deo Hakizimana yishure ikibazo kibajijwe na Emile duga ku ijambo umushinga ntahe Deo
ubwo igihe wahijambo wahereje kuvuga na Rensa yuko nubanza kongera ku ijambo kugira ngo nari navuze kare erega ingorane dufite nuko twebwe abarundi tumire kuvuga amajyambo menshi yubako ari ikibazo uvuga byinshi aho gutumbira ikibazo ikibazo ni kibi ibyo navuze ni ikibazo ni uko tubanza tukamenya yuko hariho ibintu ibihugu bitura bipfa bihereye ku kibazo cyo mu Burundi hanyuma nkavuga nti kandi ibyo ndabyemera nk'uko n'abandi baherutse kubyandika naho randi jenyine abivuga ku kwezi kwa gatanu umugabo ubu rero nabonye n'abandi babyayitandukiriye ibyo bihugu biturutura bitumvikanye kugira ngo batureke turondere umuti turi kumwe kwezi abarundi ntaho tuzoshika umugabo nagomba kongera ko cyane cyane yuko ibyo bihugu wumva naho ari dutura responsabilite ya mbere y'abarundi abarundi batwara abarwanya n'abatari ku butegetsi kubu wese nka jewe abibona byumviriza avuga ati uyaho byabaye mu kirere reka dutore umuti igihugu cyacu rero mvunagure mvuga nti ubu icyo twadukeneye kumenya ni uko abantu bicara hamwe bakabanza bagategera kumwe ikibazo kiriko kiraba icyaricyo eske manda nk'uko twari tumaze umwaka tubyumva eske n'aba baharanira amatungo mu bihugu byacu nk'uko uye biri kubirandikwa eske ni ukutumva icyo kibazo twebwe abantu tubaye tumvikana icyo kintu ntabwo icya kabiri tumaze kumvikana tuti ikibazo ni iki hake haba abadusigurira ubudasa buri hagati y'ijyambo dialogue ganiro n'ijambo negotiation harya cyabaye rusha jewe ngira mvuge mpomora ntagire ngo hari uwo ndiko ndarengera bivuga nti ibiganiro nk'ibyo twabonye yarusha ntibigatangwe ntibigasubire ntitukeneye amahoro kuko ntiyarusha icyo bashoboye bashoboye guhagarika intambara mu gihe gitoyi ubwo mwabonye ko yabandanije nuko barasibye amagabuganyama batararinze aho ubu rero dushaka amahoro dushaka amagabura ibyo butunzi bw'igihugu bitariho mbere birahabye
icyagatatu
ni ugomba guhereza ko nifuze nk'uko abo bantu abo barundi bibaga yuko ariko barwanira amahoro nibahure kandi nibashaka jesi nanka bahurira hanze mugabo ako kanovera gahirenga mu Burundi kugushaka kubandi kubonekera ingamuru abajya kubyumviza bajya kubikora bose bagende bishinze akayaga keza kaje kava mu Burundi batuye n'abarundi kuko uyu aho gituma abarundi umengo twagayitse muri iyi myaka nuko umengo n'abandi bantu bajya kuduhitinira kandi natwe dushobora kuvuga ijambo kandi natwe dushobora dufishura inyanzira zo kumviriza
egome profesor Paul Nkunzimana namwe ku kibazo cyabajijwe n'umushyantahe Emile mu kanya gato muzaba mukoze
ego murakoze ku bizo Emile yabajije ijambo rero cy'umuntu uvuga nuko yabajije ati mbega itegwa gute ati ko mbega ngo leta ntiyemera yuko inshanga na senarede ati kandi kumenya ngo ushobora kwicarana n'abo bose ikiringo cya gatatu ati mumenya yuko baba baratumiye hari umuco muduha bo jewe kuko navuze nk'ibitangura tubitangura ibiganiro jewe namenyesha yuko twebwe abatumiwe ntabo tuzi kubera yuko natwe tutatumiwe ubu n'abatumiwe ntabo tuzi abaribo aho nta muco tuzi dushobora gutanga kuri icyo kibazo hanyuma rero ikintu nyamukuru cyane nuko nk'uko twabivuze kuva na kane ikibazo kiri mu Burundi bwa mbere n'ikibazo cyo kugura amahoro muri iki gihe ego ibyo Emile yavuze ati bamaze ibiganiro imbabazi zamaze iminsi yose nk'uko usanga bariko barondera inyungu zabo iyo rero abo bantu baba bariko barondera inyungu zabo ku by'ukuri nta nyishyu baba bariko bararondera baba ariko barongera igicaro gusa baba ariko barongera inyungu zabo kuko imbira bivuze ni ukuvuga nta nyishyu bariko bararondera ku bibazo Uburundi bufise na cyane cyane umuntu ahereye ku kibazo cyerekeye amahoro hanyuma zerekeye izo zitwa abakungu izo zerekeye amakungu nabyo yego nibyo ibibazo zerekeye Uburundi nitwe tubibona bwa mbere nitwe tubibona nta muntu umaze ushaka ngo agere ngo atubeshe mu Burundi ngo abantu ntibazi ingorane zihari ingorane mu Burundi hariho abantu ari ubu zikwiriye hari imico abantu batandukanye hariho incabwenge hariho abantu bose abese icyo bashikiriza tuvuga rero yuko mu Burundi ariho hoba ku isi yose hari abantu batagira umutwe kugira ngo badafite ibyumviro kugira ngo batore inyishu ibibazo bafishe uba rero icyo aho bihagaze rero ni uko yego niko ingorane Uburundi bufise mu gihe twebwe abarundi twebwe nyine tutarazibona tutarabona ukuntu dushobora kuzitora inyishu kubera yuko abantu abenshi bariko barondera gusa inyungu zabo
nta
nyishu izokwigira
nacyo
gituma rero twebwe tuba tuti harakeneye uko abantu bose umuntu wese mu gihe hari umurundi kuko n'abarundi bose haba ibyumviro byiwe haba mu ruhande arimo bose ni bamwe bose n'abarundi nacyo gituma tuba tuti hakenewe inama rukokoma y'abarundi bose hanyuma imigambwe yose amashengero yose amashyirahamwe yose yava akagera abamenyeshamakuru bose bamwe bakagera hakaba inama rukokoma twise conference nationale d'urgence pour la souveraineté la paix et la défense de la nation ukuvuga inama rukokoma yo abarundi bose
professeur Paul mukanye gatoye cyane rwose muravuze ikibazo gihambaye kivuga ko abarundi bo batabona ingorane mu Burundi ubwo ntiwabazibona bakareka kuvugana ukuri nk'uko byashikirijwe na bamwe muri mwega akanya gato
yego yego nizo barabibona umugabo urumva bacabaza ku ruhande gusaga inyungu zabo urumva rero iyo mvuze yuko batabibona bashaka kuvuga yuko bacerera guhindukira bagahindukiza iyo ntumbero bafite bakarekeza inyungu zabo bagahagarira inyungu z'abanyagihugu bose abanyagihugu batakiri barongera atari kuba mu mahoro
nk'uko Emile yabivuze. Reka duhe ijambo uwundi munywanyi wa radio Ijwi rya Amerika. Clovis, Clovis mwiriwe neza?
Amahoro.
Murakomeye, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ego ndafisha shikita jiyo.
Ego duga ku ijambo
kuvyekeza ibiganiro bashaka kujyamo abarundi banywaye tevya kubera bafise inyungu bashaka kuja kuronderaye amasezerano yarusha bari bayagiyemo turonga amahoro imyaka irenga cumi umugabo umwe n'akagwi kamwe kamwe k'abantu barayahirika yose barasesha hasi je mbonize ivyo biganiro bojamo ariko daboro kuja kwanegura amasezerano yarusha hama tugasubira tukaja mu mahoro kandi kuko nabiteba naho ngo bamwe bamwe niba batumiye mama wanje bashaka kuza kwisabira inyungu naki nta kindi bashaka reka daboro maze kubace daboro kunegura manuzenyo ariko amasezerano yarusha bahiritse bayumvikane ko hama twigire mu mahoro nta kindi norenza.
Urakoze Clovis. Reka duhe ijambo Emmanuel. Emmanuel mwiriwe neza? Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Moje tarimuke nashaka guterera kuri ibyo bintu biruganiro byimirije.
Yego.
Ani navuga nk'izina biri ngahagati mu gihugu cyacu Burundi nta munyamahanga ziza kubitorera umuti ahubwo ni twebwe abari ni twebwe twifitiye tukumvikana kuvuga ngo hanini aba batware nibo buza hamwe bakicara bakavugana ukuri barazi ingorane ziri hagati mu gihugu bakareka kubeshyanya barondera inyungu mu miryango yabo cyangwa abana babo nkuvuga twese turi abana ba Burundi bw'ejo rugwaruka kandi tuzokenera uko tuzobatubaho ni kuvuga ntitwakurira nko muri nk'ukuntu bariko barabikora uko tubayeho nyine uzosanga ahubwo kugwaruka natwe turiko turafata imitima igahinduka hanini iyo gihe cyo ntusaba ni uko leta yagerageza igapimira abantu bose bo mu miryango itandukanye bagapatisipa kandi bakabyizanya ukuri ingorane zirahari ibibazo biri muri bo nyine vrema nta munyamahanga ziza gutorera inyishyu ibibazo biri ngaha mu Burundi kuko zari umutwe nyine tuza kubitora inyishyu icyo nashaka kuvuga kuri ibyo cyari icyo.
Murakoze Clovis. Mushyantayideho Hakizimana. Clovis avuze ko ibibazo abarundi bafise bazo bitorera umuti hagati yabo ivyo vyo babivuga ko abahuza badakenewe yari abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe
ibigabwa na Federica cyabarundi kandi abambere babyibagiye n'abari muri byo abagiye arusha mu bihumbi bibiri basinyiye amasezerano mwese mu buzi yarusha basinye amasezerano avuga yuko ibiganiro bizokurikira byose bizobera i Bujumbura hanyuma ushinze ibintu byashyizwe mu ngiro haraje umugambi ushyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu onu kandi ushyigikiwe na leta leta niyo yayishyira mu ngiro bari kumwe n'aba experi ba onu mu bihumbi bibiri n'indwi gushyika mu bihumbi bibiri n'icyenda haraba inama rukokoma itariki mirongo irindwi na gatanu z'ukwa cumi na rimwe Gitega isozera uwo mugambi bita ngo umugambi uharaje ijambo muri icyo gihe igenda byibuka nagize igihamana ndabijyamo ndabyibuka mu biganiro byagiyemo abaserukira abantu bose bo mu bwoko bwose mu madini mu kazi abakiri bato abadandaza abakenyezi abasirikari bose barahuriye Gitega cyangwa ahandi baraganira kandi baratanga icyegeranyo mu cyo cyegeranyo bavuga bati ko bubuye abarundi bumvikanye yuko nihavuka ikibazo ntawe uzofata ikigwanisho ntawe uzosubira Arusha ntawe uzosubira i Pretoria cyangwa ahandi ahanye mu Bujumbura cyangwa mu Burundi aho bazotora hose hazobera inama yindi ku mwaka ku mwaka ive irarabaho intambwe y'ibiganiro bizo n'amaho bikimba cyose amahoro bigeze icyo kintu cyarenzewe na bose kandi cyo gutangaza umushakashatsi yorondera amajina akaraba abantu bari bashyigikiye ibiganiro mu icyo gihe akaba n'abandi batabyemera kubera kumbure batabyumva, usanga n'ubu uri kubabaza aribo bashobora kuba babiteze imbere cyangwa ibabyanga. None rero jyewe ndashaka yuko abarundi bareke kujya bararundira umuhoro uri mu kwaha. Ibiganiro si kintu cyane kibaye ngaha mu Burundi. Kuganira hagati ya twebwe ni ibintu tumenyereye, kandi igitume biguma bigorana ni uko hari abarundi baza ngo abarundi barangana. Iyo Rwanda babona bafashe indege bagenda baratwinga barahana amabize, ukaca ubuta abantu bwabo ndi barakuna, sinzi icyo bagiye kurundira hariya hanze ngo mu biganiro by'amatati barakundana. Ahubwo niho haca haza cya kibazo nanjye mvuga cy'abanyamahanga, kandi abanyamahanga siyo ikosa ryabo, basukira mu cyoge. Kandi mwenye iyo ubu agomba kurutema baragutiza umuhoro, nibyo biri ko biradushikira. Singombye kandi kuvuga yuko hari amanyamahanga ari babi. Oya, abanyamahanga bahera kuwe gito bwinjira muri iki gihugu, usanga umuntu kubera ashonje, kubera kuninda, kubera rumwicanyi afite ibintu agomba guhisha, cyane cyane iby'ubwicanyi akaba ari umusuma, aca yinjiza inyuma y'inguvu zose afite kugira ngo yanye ku wundi azohava amushengeza.
Rero
icyo ngoma guhereza ko ndavuze menshi cyane z'umwe, nifuza yuko aya mezi 12 aheze yongera ikigwa uwo wese ahari icyo ari cyo cyose, avuga ati biga mubona tuvuye tujya hehe, ibiko byako twagishyize imbere mubona tugasanga ni inyuma, kuko bibyina bose. Ubu tugire gute kugira ngo dusubire gutanga izindi ntambwe? Riga ikibi si ukugwa mu manga, ikibi ni ukuyigumamo. Rero uwo ari wese ari uri ngaha mu Burundi, ari muri Kampala, i Kigali, Bruxelles n'ahandi, nibicaye bemere avuga ati ahandi ari ihenze kwihinda birashika, reka mugabo busubire. Icyo dukeneye nawe hantu nk'umunsi nicyo gituma abo bantu
reka mushya na deo duhe ijambo ndabibutse
nicyo ngaha.
Muze murampa inyishu ngufi ngufi, kuko ndabona abanywanyi baturindiriye ari benshi, ariko imbere y'uko tuja kuri Salvatore na Dizire, nashaka Paul, Professor Paul Nkunzimana, namwe mugira icyo muze mu kanya gatoya cyane rwose ku byashikirijwe na Emmanuel, avuga ko abarundi bakwiye kwicara hagati yabo bonyine n'abanyamahanga batarimwo icyo cyimvuriro mu kivuga kwiki.
Ego nkuko nazuba kare cyashobira cyubuga ko nuko abarundi nibo nyine bazi ingorane barimo, nibo bazi ingorane barimo, ariko mugabo nabo bazi ingorane barimo. Intumbero y'uko abureka inyishu kuri izo ngorane na cyane cyane ku kibazo cy'amahoro, ni uko umengo ibintu byose byaba biriko biraba, umengo ariho abacanga bariya bashaka gukumirwa. Kero turavuga rero y'uko ibiganiro bitaba birimo imigambwe yose, amadini yose, amashyirahamwe yose, amasendika, amenyeshamakuru zose aba zisa amakeke y'uko ibyo biganiro nta kintu na kimwe bashobora kuzana. Kubera yuko ikibazo cyerekeye amahoro ni ikibazo cyerekeye abarundi bose. Abarundi bose ni nacyo gituma rero ata muntu n'umwe ushobora gukumirwa mu gutora inyishu ibibazo ubundi burimo umuntu aherekwe ku kibazo cy'amahoro, kuko abarundi bonyine bazi ingorane barimo. Nayo ibintu byerekeye abanyamahanga, nanoneho twebwe dusanzwe tuzi yuko abanyamahanga bashaka bakeneye yuko baguma ubutunzi bw'igihugu aribo babigarurira. Urabona ibyabaye mu kawa yaje mu mwanya w'imari y'abanyamahanga, ibyerekeye ni kebomeya yuko muri iki gihugu harimo amatoni angana miliyoni 120 ari zeru, tudufite ikibazo cya gatanu ku isi yose. Ibyo byose ikintu byerekeye umurengo wose amatungo yerekeye igihugu, ahabona amatungo yerekeye abanyamahanga. Ari icyo cyerekeye amabuye y'agaciro, hari icyo cyerekeye ipetroli ngaha mu kiyaga cya Tanganyika n'ikiyaga cya Cicimbo. Ibyo byose abanyamahanga ibyo ntibasohotse ibyo bakeneye, kandi ibyo byose byari bikenewe yuko biba iby'abanyagihugu, kugira ngo umwimbu uvuye muri ubwo butunzi uje mu mashuri, uje mu byerekeye amagara y'abantu, uwo mwimbu uje guhereza mu gushinga ubuzi. Urumva rero ibyo bitabaye ni ukuvuga twe turafite amakenga y'uko ibyo byose biriko biraba, ata inyishu, ata amahoro bishobora kuzana y'uko ata gutorera inyishu ibibazo abarundi barimo muri iki gihe.
Reka tuhe ijambo abanywanyi radiyo Ijwi ry'Amerika. Salvatore, muriwe neza? murafite kibazo murafite cyumviro
ngomba kwanda kuramutsa abatumye
eh buga cyane gose gera telefone uvuge uvuge cyane yego barakumva
nagomba kwanda kuramutsa abatumye
yego barakumva duga ku ijambo
ah je nisanga nagomba kubaza abatumire bose
yego
misanga je borome ngaba yakwa ubwo baraturusha badutse umwanya cyena rinzi uko hanini ibyo byose byagaze ku kingo cyangwa cyangwa ku gihugu ariko umutumire wa mbere abitsoma aravuga yuko avuga yuko ari hagati y'ihugu bibiri ububiri n'ubufaransa rero nagomba yuko tubwire icyo bipfa tumenye icyo tuba cyabihoregwamo murakoze
murakoze Salvatore reka dufate na Desire hanyuma umushyira ntahedewo aca kwishyura kwica ikibazo Salvatore Desire mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ngo tukuma guterera
yego
mbanza bamwiriwe abatumire b'ibya Amerika nk'uko kwacu
yego mwiriwe neza
twiriwe ndakenguruka kubona abarundi bagaragaza kumba ko bagomba kugira agatima ko kujya mu biganiro bishobora gutuma igihe amatata batandukanye yotora umuti ariko kenshi usanga bikunda kugorana kubera iki mbega bavuze ibiganiro usanga abana bari bagomba kubitinya kubera ko imbo cyangwa inziri cyangwa inkubu izi cyangwa ziri hamwe n'abandi bagomba kubikuramwo turamenyereye ko igihe abantu bicaye bakaganira kuba bibatandukanye baro nk'umuti bazo bibatandukanye ibyo ikimenyamenya ni nk'amasezerano y'Arusha igihe bicara bakaganira bo batandukana barashoboye gutora umuti bazo byari bahanze mbega uno munsi wo bahabuze iki kugira ngo tuzove muri byane turimwo nuko tugomba kugaragaza kumva neza ko uburenganzira bw'umwe aho buherera niho ubundi butangurira cyane cyane mu byo tugomba kuba twaganira hama tukagira amasezerano tugomba kuyubahiriza ibyo rero bituma igihe amasezerano atubahirizwa kuba n'abandi baba yaganiriye cyangwa bayafunditse usanga muri kazoza bica bitera izindi ndyane
yalo
turi muno munsi bigaragaza nuko neza na neza ko hatabayeho ukumva kumwe cyane gusoma kumwe amasezerano y'Arusha na cyane cyane ugiye kuraba hari inyuma muri koze abayasinye ko usanga benshi mu bari buno munsi barayasinye ko mbege bayasinye ko batsindiye kenshi kibazo umuntu ashaje yibaza
yego me murakoze usozere
ariko uno munsi yaba twabona neza tugaha agaciro ibyo twibwaje tuba twiyemeje nicyo buza ko ibibazo bidutandukanye biro nk'umuti mwabuga nta barundi nibyo samahazwa n'abana bariya ku nyungu zicanke ziriya mbwa tumenye ko igihugu cyacu kidotera imbere ari twebwe nyine ubwacu abarundi duhagurutse tugakora nta muntu azokoroka bwe mu ijuru ngo aje kudukorera uburundi bwa gutera imbere nubwo barimo n'abandi bo ducamwo bakadukoresha ibicanke bijya kugira ngo barondere inyungu zicanke ziriya mu mwanya ucanke uriya mbwabo cha tugeza kuhabera amaso kugira ngo tumenye ko ubundi bwacu buzateza imbere n'abarundi bwo nyine ubwawe murakoze
murakoze Desire reka dusabe de umushyana de Hakizimana yishure ikibazo cabajirwe na Salvatore ngo asigure neza ivyashikirije bivuga ko indyane cyane cyane ka biganiye hagati y'abarundi ataco vyoshika ko mu gihe ingorane ziri mu bihugurutura zidatoreye umuti dewo Hakizimana
igome je cyo cyaje no kuri inkera makinga mu kwishura kuko bishu iriyo kandi ratomo uyu mugabo usaga tuyanye bishuko tariko kuko jewe sinavuze ibihugu byonyene n'ibyo bidonwa kuri utoki n'abatangiye kujya baravuga kuri bavuga yuko imwe mu ngora mu Burundi ufise muri iki kiringo n'amatati ari hagati y'ibihugu bitura bifise inyungu muri kariya karere iki nicyo navuze hari ikinyamakuru la kwa chade handitse cyarapfuze cyaradomye ko urutoki ibihugu nicyo cy'ubufaransa na none ubuvuze mugabo ubuze ibyo bihugu bibiri si uko uvuga yuko uvuze iyo leta yabo cyangwa ushobora kuvuze akagwi kamwe k'abantu bo muri icyo gihugu bafise inyungu mugabo rero bakaba bafise ubukerebutsi bukwiye n'uburyo bukwiye ku buryo bashika ku cyo bashaka iyo ari mu gihugu nk'iki wacu ako nakagiye ngaha ikindi nacyo icyo nagombye kuvuga uciye ubwo byorera kuvuga ngo manda Salvatore saba abanyepolitike bababiri ukuri kandi igihe ndifuza yuko ugwaruka guno munsi mbona arigo ruriko rurazira gusumba byose ibyabaye niyasabe ababatwara bari hejuru haba aha nariya bababwiza ukuri yewe hari urukurukuru rushikira numva yuko aba babipfa rimwe na rimwe hari aho bishika bagashaka ku kubonana mu mpisho kugira ngo bategure ibiganiro bizoza hari uwampaye igihuhasi ariko ari cyo ko jewe sindi n'iperereza sifise uburyo bwo kumva isi ya information mugabo nari mvise yuko nko mu kwezi mu kiri heze hari abantu baba baragiye i Kigali guhura n'umuntu muri abo barwanya leta hanyuma ngo nyuma byarapfuye aho byatsiye ntaho nzi mugabo ikintu kizwi cyo ni uko amatentative y'uko abantu babonana ashobora kuba yarabaye nibyo barira ari byo ni kuvuga ko abantu bashobora kubonana ni kuvuga yuko naho bankana barashobora kubonana ushinga bishoboka n'ibyabaye hagati ya 1994 gushika kubyarusha no ku masezerano ajya yako n'ufiselfi yasinyiye mu gihe gishize abantu barangana uyoya abamugwanya bita tribalo teroriste ubwo ngo ni warabonye ko baganira n'ubundi bazi yuko bazuganira iri gahe iri n'ibyo byaye ati nayo ubundi bwo baratwikana ikibuze ngumbure na kimwe nita kanovera kava ngaha mu Burundi kavuga iti uko izo nyina kose muzutinda mwumvikana ni nk'ibi biri hagati y'Uburundi n'u Rwanda mu Rwanda umunsi umwe bizotera byumvikana kuko nta bihugu bibiri na nk'uku bishobora kubandanya ibiriko biraba muri iki kiyungo byose ni kubiha iminsi ni kubiha umwanya ni kubiha bashingane bakabiyoreta rero bwana Sabato tegera yuko ibyo bya manda muri ko muravuga ababatwara abasirikire abandi bo babize ukuri busanga
yego me ndewo mushyana ndabasabe muza murampa inshungu fingo video muzamukoze
kumbaria umunsi umwe yuko icyo kibazo kitaki arose bizu kubgabo yuko abarundi tubari twe tutabibona kandi ushima ibyo bintu bavuga ari byo uragune ibintu tubuye sinzi yuko no muri ibyo bihugu turasanzwe tuvuga sinzi yuko iyo twaze manda ariyo ikiri probleme muri
Ricardo he ni jambo mushana he professor Paul Nkunzimana mwavuze kibazo gihambaye cyane gose kivuga ivyerekeye utunzi bw'igihugu eka ubutaka agaciro kari mu masoko eka igihugu gitunze ari nikel ibitoro n'ibindi mbe ivyo byaba bijanye n'ivyo biko bivuga ko hoba hari ibihugu fise inyungu muri ako gace ka Afrika
Tego murakoze cyumuntu yo vuga nuko zaza zose ndla bona muntu n'umwe atabona ikora bakwishye muri iki gihe hari cyane uko tubona hariho ibi ibiri cy'abantu hariho umugwi w'abantu bato bato umugwi w'abakozi hanyuma akaba ari umugwi munini ariko akaba ari umugwi mutoya ugize n'abantu b'abanyemari uwo mugwi w'abanyemari niwo utegeka ibihugu byose ngo ntawe utazi yuko ubutunzi bw'igihugu wa Burundi buza mu mirimo y'abanyemari b'abanyamahanga yabo benshi ikaba nta muntu batabibona haba berekeye n'amashyirahamwe amwe amwe cyangwa ikivuko naho abo bafashe ifoto ni toko bagiye mugabo bari baje baserukira abanya Amerika hanyuma uba igihugu byose bishinze igisho ubutunzi bw'igihugu igihugu nakubwiye ko mu Burundi hariho bivuze yake nikel hariho amareserve agaranda n'amatoni amatoni miliyoni amajana abiri na 180 rero hari igihe n'amantere mu Burundi hamwe n'umururi umwe wese bamuha itoni miliyoni muri turabantu niyo bicumi urumva mwese abagitonde agasiga n'imiliyoni amajana mirongo irindwi y'amatoni urumva mugabo nayo babibona amajana mirongo irindwi y'amatoni nawe nyine kuri twebwe n'amatungo yanyuma ibyo bihugu rero bo ibyo byose birimo hari abo bufaransa abo bubiligi eka cyane cyane yungurate cyane mu bene abanyamerika kuko urazi n'ibintu byose byikorera haba mu buraya haba hehe ubyagwa mero kumva kuntu z'ubundi mukuru w'igihugu cya Amerika yagiye buraya avuga yuko boneza gutuba gushyiramo ibyajyanye n'ayo ya buraya agashyikira yuko aza gushyirwa ishyirahamwe mu bikano werekeye ukudandaza hagati y'igihugu cya buraya na Amerika izo zose ni ukugira ngo America itume ibihugu bikora politiki yabo uko rero America bakagira politiki yabo niko batuma ibihugu bizi kuko nabwo batazi uko America ari kandi si igaba ibihugu by'uburayi America yagiye kwategeka bakabona amapolitiki yayo wacu ubu rero muri icyo gihe ingorane kirimo rero nuko ibiganiro byoba ibyo twita konsa inama rukukoma y'ubucuruzi igenga yufata ingingo ku byerekeye ibyo bintu byose atana kimwe gisigaye inyuma kubera yuko ubwo bucuruzi tuba tunyagwa ubwo bucuruzi buri mu migambi kandi bavuga yuko ikarata y'icyo bucuruzi kuko bwo bucuruzi bwo bw'igihugu iyo karata yari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ibiri
iyo nama rukukoma mushyira na he Paul Nkunzimana iyo nama rukokoma nibaza ko
rukokoma rero iyo tuma itora inyishu izo zose amahoro akaboneka
icyo kibazo cy'inama rukokoma ndakibabaza mu kanya ariko nashaka mpe ijambo abanyuranye muri radio ijwi ry'Amerika turafite Claver na Alain reka dutangure kuri Claver muriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
cyumvira nko guterera abo batumire
yego
kino novuga nuko ibyo bavuga ngo ibiganiro intuze yengo baje arusha ngo baje hehe kibazo cy'u Burundi ni ibikora habimenyekana yuko abari inyuma y'abanyamahanga atubivuga uhereye mu bihumbi 2010 amatora arangiye babumbye abatizwe mu matora baciye babumba ikintu ADC 2 yo kiza guhabwa agaciro nk'uko iki kintu bazanye cya sinarede cyahawe agaciro namba twakuyihera mu bihumbi 2000 mu bihumbi 2010 ariko kubera abo bazungu nyine batari bwabo n'imbarutso ngo yiremanda baratekereje baragira nyine ati cyo kibazo cyahindura gacyo ko amatora yibwe kuko bari babibonye none ubu urabye icyo kintu bashinze cyitwa sinitete hari abantu twisinzima aho yakabonetse usanga abantu bagize kudeta ikabananira bahungira mu bihugu bizwi bakamenya ati naka ari bwiwe iki ariko kugira abo bazungu batange itegeko ryo kubafata akaba babashyigikira abo bambere babahamagara ibiganiro bari baci mu biganiro icyo gitinze tubona mu Burundi ni ubukene baronko gusa nta nyungu n'ibi byo biganiro baravuga bizozanira umwenegihugu muto kugiye kibazo mfite cyane
murakoze Kavera ndasaba abashyigikira nta turi kumwe bagire icyo bavuze ku cimvira mushikirije ariko nashaka mpe ijambo kandi na Alain miriwe neza Alain muratwumva
ndabumva kamirindi mwiriwe
oya ni Frederic kamirindi si hari
eh bite Frederic
na mahoro
mahoro
yego muduhe
sina nashaka guterera ikibazo ni nko guterera
unyarutse ego
kubera abo bagabo babiri dewe Hakizimana na professeur Paul Nkunzimana n'abantu nubaha cyane ndabubaha cyane nko Paul Nkunzimana we n'umwarimu muri kaminuza nizemo n'umuntu nubaha cyane
nanje aranyigishije turamwubaha cyane rwose
ikibazo rero ariko aravuga ukuntu bakivuga siko ikibazo kiri mu Burundi ubu si ubwo bukire dufise siyo ni kere siyo peteroli dufise ikibazo cy'amahoro n'amahoro make dufise kwatewe n'iki kwatewe n'iyo manda ya gatatu yaje iza itugwira yaje itugwira nk'amahano kuko ni manda iregale kandi ikibazo twagize mbere cyari ikibazo cy'ubwoko cyari ikibazo cy'uko
ntagociriyemo wala muvuga ko ari ilegale mwara nonose amategeko hari umu professeur yitwa Pascal Rwankana yanonose amategeko ntavuga cyo kimwe namwe kuri icyo kibazo ari Bujumbura yigisha muri kaminuza y'i Bujumbura
no kuri amategeko ukuntu avuga na nahamwe iyo manda yari yemewe reka tubireke ibyo bya manda ntakunde reka tubireke ko ari legare atari iregare reka tureke ariko reka ikibazo ifundaho riri siyo ni kere bariko baravuga si petrol iri kiravuga ikibazo dufise ni kimwe Federico dufise ikibazo ko bafashe amasezerano y'i Arusha bakayasefa kandi ariyo yari yaduhaye amahoro urabona imbere ya bibiri kumanuka twari dufite ikibazo cy'igisoda kiri mu bwoko bumwe twari dufite ikibazo cy'ubutungane buri mu bwoko bumwe twari dufite ikibazo twari dufite ibibazo byinshi ayo masezerano ya Arusha rero aza atora ibiba inyishu z'ibibazo byose dusha tumara imyaka cumi turi mu mahoro tumara imyaka cumi igihugu cyahebewe amadeni n'amabanki FMI banki mondiali tumara imyaka 10 ta gisirikare taravanzwe atamusirikare rajye ugwaru yundi dari kazerne atamupolisi rajye ugwaru dari kazerne tumara imyaka 10 tumara imyaka 10 dufise ubwigenge bwo kumenyesha makuru no kuyumva dufise ibintu byose nta kintu na kimwe twari tubuze mu Burundi ariko rero iyo manda ya gatatu imaze kuza yo kwihagira n'inyota y'ubutegetsi bwa Nkurunziza inyota yo gushaka gusarikana n'abandi niyo itinye dusubiye inyo ubu dusubiye hafi hamwe twari turi 198 dusubiye kubera umuntu umwe n'akagwi kiwe inaganike Amerika se kitunze ko uba muri Amerika kitunze ubutunzi bwa Amerika bukwegera abanyagihugu cyangwa bukiza abanyagihugu ubutunzi bw'igihugu buragukiza cyangwa burakwica genaza ko bugukiza
uriko na urakoze urakoze yana
rero aba bewe Hakizimana na professeur nyakuba professeur ora Hakizimana n'ukuri nibarabe kure gose ni turabe no mu biganiro ndazi ikintu bazuvugana bicaye bazubanza bavugane kuri ya manda kuko niyo nyirabayazana
yego mereka duhe ijambo abashaka ntahe
twa akandi kanongeraho
yego nyarusa
yego kanyarutse bavuga avuga ko sinare bitazitaba ngo abatucise batazize mona ibyo nivyo byo yavuga byo yavuga ngo ntazicana n'abajenosideri ngo ntazicana abariko barica abantu yavuga abankurunziza ngo ntazicana na Frodebu ariko yarabanje ateri migera ateri migera ateri migera impera nimeruka yabonye kumvikana niyo Frodebu yavuga kumvikana na nyangoma kumvikana na
akanya karatujanye mushana yana
leka nankurunziza rero na nane anani uyu mwaka
leka turabe ko guhinyishu ala bashinga ntawe turi kumwe ariko reka batangure ku cyumviro eka niki cyashikirijwe na Clavera Clavera avuga ko yewe adese kibiri ikomera mu 2010 ingwano iba yatanguye uyu mwaka nyene eka bace baduga no ku kibazo mushikirije chamanda muvuga ko itemeye na mateko mushanahera mushanahede wa Hakizimana duga ku jambo tangwe ku
yavuze yuko ingorane zatangwe mu kwe mu mwaka wa 2010 avuze ukuri nk'uko nyina uretse yuko no kongera ko yuko ahubwo si mu 2010 zatangwe kera cyewe da cyo politike nari kurikiranye kandi abikurikirana ni hafi ndumugambwe n'igihe abanyamigambwe bose mu by'ukuri wiweje n'igihugu cyagiye kiraronka amagume ibituri muno munsi no kuko byatanguye mu 2007 igihe hatangura kuba ingorane z'abapfungana zabirukanwa muri parlement hanyuma rero abari hanze bagaca bavuga bati bwa bundi b'abantu bacanye imurika tutora uburyo bw'imbene tubasubirira imigambi kiravuka nshasha hanyuma hariho uri kurabyiheza reka tubivuge kuko ni ukuri hariho nabi bahora bibaza yuko wogira ubututi na bajya bakongomani bagwanya Kongo bashaka kwihagira igice cy'igihugu yabagiye kugufatanya nabo ibyo birahazi biragaragara utabizi ariko yigira impumyi mugabo ibi byarabaye rero kubona byarashyitse mu Rwanda no mu mwaka uheze ikaba igihamana kiri Burundi bwagize mugabo ntawari gutangara kuko urazi n'ibintu byagiye birakurikirana byabiza gushika ubu rero jyewe ndiko ndabiraba uko byabiza kwitanga muri iyi minsi muri aya mezi cyane cyane mu mezi twimirije ubibana yuko abarundi bujya kimwe nanjye mvuga umwe wese hari agahagarara akicara akiyumvira ati mbega mvuye he anicumi n'abiri yanyigishije iki ndazi benshi barabigira mugabo bagaca bapfinya kubivugira hejuru ariko birakorwa
muduhe amajambo make cyane rwose muhave muja no ku kibazo cyabajijwe nana
ego harakenewe rero yuko ubuye abarundi bazi ubwenge bakuze bafite icyo bubaha bemeranya tuvuge nk'ibintu bitatu jembo byonyine ariko jembo na bitatu twadukwiye kurangira tubigenza abantu bakavuga bati kuva uno munsi ntawe udusubira kugira violence mu gihugu iba kudeta ari ingwano ari iki abujijwe tukanabyandika no muri constitution hanyuma abarundi bakubahana kintu cyo cyakaye icyaka cyatu umuhungu yemeye ijambo ritari ryo nyene akajyumva akadakajyubahiriza kuko usibyo biri umuntu umuntu kubesha barabihariye ivomo ibyo nabyo ntibyubaka ntibyuma jyewe bivuga nti n'ibigiye n'ibigeye yarusha yababogiye bagiye kuvugana bati twumvikane ingene tuzoca ibujumbura hariho abavuga bati ntituzi ibujumbura kubera umutekano wacu ibyo birumvikana rwose mugabo bagiye abantu b'impuzamakungu bama bakoma induru nibaba koko bubaha leta drone nk'uko babivuga bashobora kudufasha gutora uburyo abo bantu baciye hano mu Burundi mu barondi umutekano
mu kanya gatoya mu masegonda 30 icyumviro cyashikijwe na hanyuma duha ijambo Professor Paul Nkunzimana yavuga ko ibibazo byose byavutse kubera imanda ya gatatu itemewe n'amategeko
nawe hari wabyibwiye yavuze ati irigaruka irigara ati iki probleme ni ukuri abantu ntibake guhengana bake gutunganya n'abahora bazigira ku isonga genda zirangaho igitungura basigaye bimera kuvuga bati ibyo ntibyo bibugira hejuru umugabo ikibazo cya kubaza imanda carahetse hari mbere niwo numvise avuga ati ntega niyo manda turi mu guhera mu mwaka wahetse
ego mereka duhe ijambo na Professeur Paul Nkunzimana ku kibazo cashikirijwe na Claver hanyuma aca ajyana ku cyimbo cyashikijwe nane duga ku ijambo Professeur
ego makoze ubwa mbere icyumviro kuba ni uko yuko ibibazo byo mu Burundi ibibazo bikomeye kandi bimufatangane akamuntu rero bifata inyishu kugira ngo kuraba abyoroshe ikibazo cy'ukorosha ahubwo ni uko ikibazo keze ikibazo gituma yuko umuntu kuja mu mizi yacyo uba ubwa mbere wa cumi bavuga ni uko ego avuga yuko ngo warusha ngo yazanye amahoro ariko mugabo icyo umuntu yamenya ni uko turi ngo tuba tubishikiriza ibibazo byose aho bihagaze ni uko ubutunzi bw'igihugu butaba ubw'igihugu mu gihe ubutunzi bw'igihugu butari ubw'igihugu nta mahoro ashobora kuhaba uyo iyo abantu bakenye iyo abantu hari abashomeri iyo abantu bari badashobora kuronka ibyo bakenera aho nta mahoro ashobora kuboneka na gatoya nacyo gituma rero twe tuvuga tuti kubera yuko hari icyaba ikibazo cy'amahoro noneho bwa mbere wabona ushobora kubonesha yuko mu gihe cy'amasezerano y'Arusha hariho kigabane kivuga yuko amatungo y'igihugu ibyo bitanga ama reforme makro ekonomike ngo uza kubandanya yuko amatungo y'igihugu aguma ashyirwa mu mubiri we y'abanyemari yuko igihugu kiguma cyishyura umwenda wo hanze ibyo rero nibyo by'ukuri bihagaze bifukamye mu nda abanyagihugu
ku kibazo cyabajijwe
bituma atamahoro ashobora kuboneka hanyuma iki nacyo ni uko ubwa mbere hoho ibyo byita ko ari ibiganiro ibibazo ari uko atanyishu cyo tabisa amakenga y'uko ibiganiro atanyishu dushobora gutora kubera yuko haba nyabandese ikibi ari abarundi bacakura mu biganiro niyo basenda neza ari abarundi bacakura mu biganiro ni ukuvuga yuko igikenewe rero ari uko aruko inama rukuko matwe dusaba inama rukuko magenga ifata iyo cyo cyishyu ibibazo birimo nicyo cyo cyatwaze mane cyo ari kibazo nacyo nyene nacyo na cyo cyo gusubira gusiga inyuma mu biganiro
yego me
cyo cyo ari uko si biganiro bahanzu bango session mu mwezi wa gatanu hanye mu kiri mu kwezi kwindwi igihe cyo mu kwezi munane eka cyo twari uko ari twari uko ari inama rukuko ma itamuri bikogwa igaheza igaheza itore inyishu muri bibazo ubundi burimo
egome ndabona kanya katujanye Professeur ndabona kanya katujanye turafite abanywanyi wi radio ijwi rya Amerika twashaka guha kanya kugira ngo bashikize ivyumviro bafise canke ibibazo mu kanya gatoyi cyane rwose Adolphe ikibazo kimwe uzobukoze wihute cyane rwose mwiriwe ikibazo kimwe nyarusa canke icyumviro
Deni nk'icyumviro nagomba nterere abanyepolitiki bacu
yego
cyane cyane nagomba kubashyikiriza yuko mu gihe bazovuga ko bari kubarakina politike mu bisanzwe muntayikina kugira agire ico yongere yongoreye igihugu agiteze imbere. Mu gihe rero ibyo byose bazobikora badafise agatima ko gukunda igihugu cyo bita patriotism, nta hantu tuzopfa dushitse na hamwe, kuko birateye nk'isoni kubona igihugu iminsi yose twama mu biganiro mu gihe ibindi bihugu byo bitera byiruka n'iterambere bigeze ahantu ashemeye habereye.
Ego murakoze,
icyo nagomba ndabasabe nuko babanza bagashyira umutima wo gukunda abanyagihugu imbere hamwe n'igihugu. Murakoze.
Murakoze Adolphe. Reka duhe ijambo Gilbert Miriwe neza, icyumviro mu kanya gato cyane gose, amasegonda 30 cyangwa ikibazo. Gilbert muratwumva? Gilbert nibaza ko ingorane mushyira ntahe Paul Nkunzimana mugira icyo muvuze ku bintu bishikirijwe mushyira ntahe Adolphe avuga ko mu gihe cyose abanyapolitiki bazoja kuyaga batashize umutima imbere gukunda igihugu izoba ari mfaga gusa mu kanya gato ya masogo na 30.
Ego murakoze. Izo Adolphe avuze kuri izo mu gihe abantu badafise umugambi wo kuzagira guharanira inyungu z'abanyagihugu mu gihe baba bari kwarunda inyungu zabo zonyine, ni ukuvuga yuko nta biganiro umuntu yumva yuko bapfa gusa ko nta mahoro agomba kujya aboneka. Nacyo gituma hakenewe yuko abantu bose bibaza yuko bagira politiki bohera inyungu zabo bakaziheba, nicyo twavuze guhindukiriza, bakaziheba bagahanira inyungu z'abanyagihugu, bagahanira amahoro. Nacyo gituma rero sosi rero dama kokoma yigenga atakibazo na kimwe yotsa gusiga inyuma.
Ego mireka duhe n'ijambo mushenaye deho Hakizimana mu kanya gato gose mu gusozera deho icyumviro gishikirijwe na Adolphe kivuga ko ibiganiro atacho bizoshika ko mu gihe abanyapolitiki badashize imbere umutima gukunda abarundi n'uburundi
badakunze abarundi bakabyerekana mu byo bavuga ifitamo wake bashizoshika byose badushika ko byose gituma ibintu by'inyungu zitandukanye. Ubu rero mugabo ikibazo ni iki, none dubwe ndagutuga ubuzi jyewe aho mpagaze na Isaac Frederic n'ibyo biriwe byegereje yaro by'imyirire yarusha, nibaba bashobora kuzogenda kugira ngo bumvikane ingene ibiganiro bikurikira bizobera mu Burundi aho bisawa. Ingorane nk'ibyo twamye tuvuga y'umutekano wa bamwe bamwe
ndabona akanya katujanye mu shyirantahe Deo Hakizimana murakoze cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire. Turabashimira mwe professeur Paul Nkunzimana kukanya mwaduhaye. Turashimiye n'abanyamanyu radio ijwi ry'Amerika bashikirije ivyumviro vyabo n'ibibazo vyabo. Turashimiye engineer yadufashe mu nyinga bw'ivyuma, tukadushimiye kandi na Fatou Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro. Murakoze, mugire umugoroba mwiza n'amahoro mwese.